ndundi culture amakuru mu kirundi
Nigenekerezo rya gatano nyakango mwaka 2025 ni gihe cy'isaha 12:17 mudutunge kuri ako kanya twarengeje ko ndabahaye mwiriwe mwese kaze mu makuru twabateguriye aya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru zikurikira Mwaka w'ishure w'2025 ushira umwaka w'2026 mu Burundi huzotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 za kuno kwezi nkuko byatangajwe ku munsi wa kane n'ubushikirangano byo bujeje harimwo indero Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baranigura itebagishirwa mu ngiro ryo kwandika ku buhinga bwa none abagira ubugeni abana canke za karangamuntu nk'uko byari byatangajwe na leta y'u Burundi mu myaka 2023 abanyagihugu bakavuga ko hari bimwe bica bigorana nk'ibijanye n'abaca bagira ubugeni ku nshuro zirenga imwe Umugambwe w'abadasigana ipro naho uvuga kutewe impungenge n'itangwa ry'ifumbire ya fomi yananiranye kuboneka ku gihe kandi kwiye mu Burundi haraheze imyaka itari mike mu ihinguriro fomi bakabandanya bavuga ko ikibazo ari amafaranga mvamakungu Imwe mu miryango yo mu bwoko bw'abatwahi ba mu matongo yitinje muri quartier Nyabunyegeri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura ibandanya gusaba ko ingingo y'umukuru w'igihugu ironsa amatongo abanyagihugu bo muri ubwo bwoko yoshigwa mu ngiro no kubaba muri ico gice Mwabimenyereye misi yose ya gatanu tubashikiriza inkuru ijanye n'imico kama uyu munsi tuzakuvuga ku miziro n'indero y'abana mu Burundi bwaho hambere Ana makuru mikomeshikirizwa na Jota Miratuzi fadahene mugabwe ivyuma na Mathieu Habonayezu
Radio Indundi Culture
Umwaka w'ishure w'2025 ushira 2026 mu Burundi huzotangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 za kuno kwezi kwa nyakanga nkuko vyashikirijwe n'ubushikiranganje mu cyojeje harimwo indero kuri uyu wa kane amanota 49% niyo yafatiwe ko ku banyeshuri bazoja kwiga mu ndaro abanyeshuri abamenye mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu gisata c'inyuma ya shure ingiro ubushikiranganji bubaharura ku bice birenga 78% mu bijanye no kugabanuka kw'amanota yahora afatirwa ko mu kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda umushikiranganji François Havyarimana asigura ko ari mu ntumbero ya leta yo kongereza igitigiri c'abanyeshuri bazokwiga baba mu ndaro tumukurikire
Twafashe yuko kugira ngo umunyeshure ashobore kunguruzwa muri ca gice c'inyuma y'ishure shingiro abwiza kuba yarose n'imiburiburi amanota 70 ku majana 200 n'ukuvuga amanota 35% duharuye rero igitigiri c'abamenye baca bangana 78 n'uduce 8% abanyeshure bayobewe n'ico kibazo ca leta baremerewe guca baja kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita Centre d'enseignement des métiers ariko kandi baremerewe kudubura mu gihe kwishuri icankiriya ibibanza byo babihari abanyeshure bazoja kwiga mu mashure ya leta y'uburaro canke mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura babwiza ko bafise n'imiburi iburi amanota 98 ku majana 200 no kuvuga amanota 49% harabahava bibaza bati mbega uyu mwaka kubera iki bafatiye ku manota make hari nabavuze ngo nukubera itituka ry'inyigisho sivyo kuko ayo manota make twafatiye ko vyavuye ahubwo kukigoro ka leta yashatse kongereza igitigiri c'abanyeshure biga baba mu buraro muri uyu mwaka w'ishuri rero tugiye gutangura leta ikaba yafashe ingo yuko yongereza abanyeshure bangana 5000 abanyeshure bahora bakirwa mu mashure y'indaro
ariko rero kubana babatwa baronse amanota 70 ku majana 200 no kuvuga ibice 35% bazoba bemerewe kuja mu mashure ayariyo yose n'ubunyene kurikira umushikiranganje w'indero François Vyarimana hasigura n'amanota yafatiwe ko kubazoja kwiga mu mashure y'imyuga nayigisha iby'ubuvuzi
abatwa bamenye konkuru bashoboye gushikana amanota 70% no kuvuga 35% baremerewe kuja mu mashure afise uburaro ayariyo yose kuja mu bindi bisata vyo mu mashure ya leta canke ya mashure amwe ya makomine bisaba gusa ko umunyeshure aba yaronse amanota 70 ku majana 2 no kuvuga 35 ku ijana abanyeshure bazoja kwiga muri ya mashure y'imyuga twita le centre de formation professionnelle babwiza kuba batoye konkuru mu gihe abarondera kwiga ku ishure y'imyuga icankiriya boba benshi iyo shure nyene rizoca ritunganya ikibazo kugira ngo ryakire abarose amanota meza kurusha abandi bazoca barungikwa muri ya mashure y'akarorero kugira ngo abariyo biga umwaka wa mbere wo muri ca gice c'inyuma y'ishure shingiro kugira ngo umunyeshure aje kwiga mu mashure yigisha iby'ubuvuzi abwiza kuba yaronse amanota yafatiweko n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ayo nayo angana n'amanota 60% ku bashaka kuja kwiga mu mashuri yigisha iby'ubuvuzi ya leta n'amanota 55% ku bashaka kuja kwiga iby'ubuvuzi mu mashuri y'abasahiriza leta amashuri y'abigenga
Umugambwe w'adasigana iprona avuga ko utewe impungenge n'itangwa ry'ifumbire ya fomi yananiranye kuboneka ku gihe kandi kwiye mu Burundi haraheze imyaka itari mike. Urivye nkuru nziza arongoye uwo mugambwe abona ko gutoza amafaranga y'ifumbire abanyagihugu ntibayironswe hari ubusuma afata ko bwateguwe. Nubwo avuga ko atahura ikibazo cikena cy'amafaranga mvama ku ngihinguriro fomi ryamajyashikirije Urivye nkuru nziza sanga leta ariyo bigaruka ko kuko yari kuye gutorera umuti ico kibazo cibura gifumbire tumukurikiye
Mukuru w'igihugu avuze ngo umunwa wose uronka icurya abantu bakaja kurima hanyuma abantu batangura kurima hakagera guteragira umwavu utaraza nimwumve umwavu ukaza mwarahejeje kweza cangwe nuze ingorane rero zikomba akomeye ni ibi byo gutanga amafaranga imbere ishiramwe urumva riba rikoresheje amahera yawe hanyuma hakagera ukweza batarabiguha hakaza n'indi sezo ya kabiri bagasubira bakagusaba amahera ngo nutange bitaraza ubwa mbere umugambi w'adasigana twavuze kuko ruko kunyonyeza abantu b'igihugu ubwa kabiri ishirahamwe fomi byararinaniye guha umwavu kwiye abarundi no kuvuga yuko leta itegereza kwiyumvira ukundi itegereza kuronkera umwavu abarundi cane cane ibanze batange iyo myavu abantu babarenganije ntibaronke hari abantu usanga bafise ubutike butatu bune butanu batararonka umwavu burumva yuko harimwo akarenganyo katagira izina nico gituma twiyumvira ko iki kibazo c'ifumbiro leta ishiramwe amafaranga hanyuma bikabura fashe mu karere uko abandi babigira umwavu buze leta irasahiriza ikarondera kuko ivyo bitagenze uko ndababwiye yuko indoto dufise zo kugwanya inzara yuko uburimyi butera imbere mu gihugu nivyo shoboka tudafise umwavu bikwiye bitunganije neza
Mwihinguriro fomi nubu bavuga ko bagihanzwe n'ikibazo c'amafaranga mva makungu mu kiganiro n'umushikiranganje wa mbere mu ndwi heze kubijanye n'iterambere ry'ibisata vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Hermenegild de Manyange icegera c'umuyobozi w'ihinguriro fomi yabwiye umushikiranganje ko ihinguriro fomu ariko ryatanguje ihinguriro rishasha ry'ifumbire hafi y'umupaka wa Tanzania mu ntumbero yo gushorera muri ico gihugu umusesekara kugira ngo fomu ironke amahera mva makungu amadolari akaba yariko arasaba itongo ryagutse ryo gukoreramwo ibukemba mu ntara ya Burunga tumukurikire
turiteguye gushira amafaranga menshi ashoboka mu gisata uburimyi n'ubworozi mvuze uburimyi n'ubworozi no kuvuga umucumwe dufashe urugero rw'imbuto umuce wa kabiri dufashe kugwiza umwimbu umuce wa gatatu dufashe mu bworozi icyambere twipfuza turipfuza aho twari twaratanguye gukorera muri bukemba izabo yari yaradutije tumena amashamba tugize sezimwe Murazi kuri sezo ya mbere biragoye ko ribiboneka bace baratwirukana. Aho rero turashaka kugarukayo kandi twifuza amahegitara y'ibukemba mu kiyaca amoso atari mu 250. Dusanganywe aho nyene impande ya Izabu mu komoso hariho amayizine abiri. Izine ya mbere ni branche ya fomi twizeye kwishura gutangura gukora ifumbire imbere yo kumwa kurangira. Izokenera amase y'ikirundi menshi. Uko hameze nko ku mupaka ariko kuba twayitwaye hariya ni strategique muri ya ntumbero nyene yacha kibazo cy'amadolari urana ko yagereye umupaka wa Tanzania ukugira turabe ko twosahiriza duproduritsa hari mu Burundi byatunganye cyakemutse cifumbire dusimbiza ibirometero bikeyi twinjira kurondera amadovize Tanzania cyo gituma twayishize hari
Radio Indundi Culture
Makuru twateguye yarabandanya imwe mu miryango yo mu bwoko bw'abatwayi ba mu matongo yitije muri quartier Nyabunyegeri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura ibandanya gusaba ko ingingo y'umukuru w'igihugu ironsa amatongo abanyagihugu bo muri ubwo bwoko yoshigwa mu ngiro no kubaba muri ico gice abo batwa bavuga ko ubu aho bari babaye kuva mu myaka y'1990 hasa nahamaze gushigwa igisagara bigatuma aho babubu babandanya kubakwa amazu yabahaguze abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa bafite impungenge ku mwanya n'umwanya bashora kwisanga mu ibarabara kukubura aho baba Odilo Nkejimana
Nyabunyegeri muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura agace gasana kariko kabagesagara kuko haboneka ibimenyetso byerekana hagarukira ibibanza by'abantu bimirije kubaka uko kwaguka kw'igisagara gusa no kubangamira imiryango yo mu bwoko bw'abatwa ivuga ko kuva mu myaka 1990 yabaye irahabaye ko atamatongo ifise
abaye ngaha kuri Buyoya 1990 kwegwa abantu ntitufise twegamiye benshi barahamaze bahagurisha naho umuntu akikika mu musaya kandi naho umuntu yitura matongo urabona bose ngaho bose bakora afyatura abo bakabazosabo bakahonyene aho bose haraguzwe ubona maboro
abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa bavuga ko batagira iyo baja ni mu gihe bari bafise icizere ku majambo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abemerera amatongo kuva mu mwaka w'2023
akakamo ku mukuru w'igihugu twari twakakiye neza mbere twamenya ngo n'ubunya turi mu kuharuha none raba byagiye uko ntaho nta nahamu twumva yuko uwo duhere
kumvise neza kuko yari yagombye kuduteza imbere yari yashatse yuko abana bacu twobarimira nuko twarindiriye yuko bishika muri komine Mutimbuzi twarabuze
Moyize ni ndorero umwe mu watware muri quartier Nyabunyegeri aremeza ko ubuzima bwabo batwa butoroshe ariko na ofisi icizere ko bazo yaronswa yisunzwe ko hakozwe intonde zabo
abato turafite ivyizigiro tukiri muri Mutimbuzi abato barabanditse amalise bari mukuza kuba amaparasera bakurenga batware iyo mu bigwati mu ntara cy'Ibitoro turabaza uwitwa Alex turakunda kuvugana twumwishutse kuko nibaje gutegura amaliste twari kumwe turashikiza chef de zone urabo turashizigira ko bashaka kwishyira mu ngiro icyo gihe bari bavuze mu kw'icyenda ku munani ariko byararenze birakenewe kuba twava mu buzima barimwo si byiza mu gihe abantu bashumbye ubuzima bashaka kugenda nabi
mu ntango z'ukwezi k'umunani guheze hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wari w'abasangwa butaka mu birori byabereye ku kibuga cy'Ibuganda mu ntara ya Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasubiye gutegeka ko abatwa baronse amatongo
nibwirizwa shingiro byanditse neza ko umurundi wese ategerezwa kuronka ahaba hako abatwa bamari babayerera nabo nibaronkaho baba bubake barime borore itegerezwa urumva abahutu n'abatutsi bararose none abatwa bakoresha ibataronka
ku munsi mukuru nk'uwo nyine mu mwaka w'2023 perezida Ndayishimiye ariko umugwa mukuru w'iyahoze ari intara ya Ruyigi yari yavuze ijambo risa n'iryo aho yemerera itongo ringana hegitari ku muryango umwe umwe w'abatwa kwiga ku buntu kw'abana bo muri ubwo bwoko batoye ibibazo bya leta mu mashure hamwe no kuronswa ibikoresho by'ishure
bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura baranigura iteba ryishigwa mu ngiro ry'umugambi wo kwandika ku buhinga bwa none abagira ubugeni abana canke karangamuntu nk'uko vyari vyatangajwe na leta mu myaka y'2023 abo banyagihugu basigura ko hari ingorane zibandanya zibonekeza zobaye zaratorewe umuti bagatanga karorero kubagira ubugeni inshuro irenga imwe mu bice bitandukanye aba banyagihugu basaba ko uwo mugambi wo kuwihutishwa ino nkuru tubibaza Alice Ndayize
Abanyagihugu berekana ko gukoresha ubuhinga bwa none byofasha cyane mu gukurikirana amakosa yokogwa aha bagatanga akarorero ku bashobora kwandikisha aho bubakanye inshuro irenga imwe
abajye abantu bazo baraharika bagira ngo nushaho cyo kuguheza gikora heza yo kubasha bakubona aho za gukora amanyanga musanzwe nta amanyanga ugiye gukora niyo mpamvu uwo mugambi ari mwiza
nk'ubu ndashobora kuva hi iwacu giteza nkaza inebo jombora nkaca ndahazana umugore ndagenda kumwandikisha kubera nti baba banze mugabo ari ku buhinga baraba bakaraba ati yamari umuntu yaragize mariage bo banza kumbaza igitega nasitse igitega ari ngahe bujumbura urumva batabibonye baguma bemeza yuko ndu munyamujumbura ndu muntu mushashe shaka kugira mariage umva bacha banyandika mugabo bafise aho babibona bacha banyankira kubera urumva nti biba bikunda nyene ko tugira abagore beshi
kubera ingingo hitaraja mu ngiro aba banyagihugu basigura ko izo ngorane zo kubeshwa zibandanya zibonekeza ugasanga harabaguye mu rudubi
barahinduye amakaranga muntu ukabona ziyakwere kindi ko ari umusore kumba afise uwundi mugore kugatumba n'abana
urumva giye kubesha ati ndaheza gikwa umusore hari umukobwa agenda akamubwira ati twerekane kandi arange kuko ntabyabazi urumva ubwo nyinga bukoze urumva ko bocha bamufata
ibyo rero bituma haba ingaruka mbi ku miryango
wewe uri umukenyezi nk'ubwo kubera uri uwa mbere wondi ne wage kurondera handi hari gihe ataguha rasio nawe atamiko rufise ugasanga abana bakabararira nawe ntacu ufise hari gihe hagutana no mu nzu y'impangano ukaca ubundi ico uri hayanze ugasanga uri mu ibarabara
nyine twitwe bw'abakenyezi kuko duterwa duhari kwa cyane abana bihakanwa
kubwinshi abo banyagihugu babona ko uwo mugambi usa n'uri kuracegwa gushirwa mu ngiro bagasaba ko wo kwihutishwa
twe tubona umwe ngo rikora ataba kubera baca bagoma bagenda handi bakaca baje kurondera abandi bagore handi basaba yuko bamanze bagahemiriza umuntu wese azi yuko afite abagore babiri amanze yandikisha umwe hama kandi habitegeko yuko kuzana abagore babiri batuma babashe uzanye umugore wa kabiri bamuhane bamushire no mu mpimba mbere
uwo mugambi wo kwihuta kandi bakawugambara
mu mwaka wa 2021 igisata cawo nikijejwe ubutunzi n'imibano cerekanye ku Burundi bufise ikibanza ca 33 ku bihugu 53 vya Afrika mu gukoresha ubuhinga bwa none mwitunganywa ry'igisata ndangamuntu mu mwaka wa 2023 naho inama shikiranganje yaratangaje ishigwaho ry'umugambi wo gukoresha ubwo buhinga bwa none mu ntumbero yo korosha ibikorwa mu gisata c'intwaro naye mu mwaka wa 2024 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwamenyesheje ko hagiye gushigwaho umugambi wo gukorera ku buhinga bwa none ibikorwa mu gisata ndangamuntu n'ibindi bikorwa vya leta
ibice birenga 30% biri mu gwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24 nivyo vyerekana ko gwaruka gwanduye mugera wa sida nivyo bishikirizwa n'umushikiranganje n'ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu no kugwanya sida kuri uyu wa gatanu mu gihe wari umunsi wahariwe imiriza kugaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura kubijanye no kurwanya indwara zifatira mu bihimba vyirondoka umuyobozi mukuru ajeje w'isata c'ubuvuzi mu burubwo bushikiranganje yemeza ko ahanini ukwandura umugera wa sida biva mu mibonano mpuzabitsina mu mibonano mpuzabitsina rutikingiye Kreofile Akindavyi avuga ko hagiye gukomezwa amahimiriza kugira ugwaruka rutegure kazoza keza tumukurikiye
ugaruka hano iwacu mu Burundi turenga ibice 60% muri kino gihe byarigaragaje ko abandura umugera wa sida ibice bironga 30% biri mu rwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 24 ibyo byerekana ko urwaruka ruba rwakoze imibonano mpuzabitsina rutikingiye ari byo bishobora kubakwegera izindi ngaruka nk'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka indwara ziva ku migera y'igitibu inda z'inshushu n'ibindi rwaruka nk'uko tubizi ngo izija guhona zihera mu ruhongore ariko twifuje kunganira ababyeyi ku ndero bo ku ziko basanzwe bahamagariwe gutanga urwaruka rufise ubumenyi bukwiye rushobora gutandukanya ikibi n'iciza kuko ibyo byose birukwegera mu ngeso mbi gutyo ugakura rufise indero runtu amagara meza n'imbona kazoza irujana ku iterambere ryarwo ry'imiryango hamwe n'iry'igihugu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ntibuzohengeshanya guhimiriza urwaruka kugira inyifato zibereye zizobafasha gutegura kazoza keza kabo
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
murabimenyereye imisi yose ya gatandatu bashikiriza inkuru y'imico kama. Uyu munsi tuvuga ku miziro n'indero y'abana b'u Burundi bwo hambere. Umuhinga yanonoso iby'indimi zijanye no kubaho kw'abantu Felix Tunguhore asigura ko ibi byagiye birahanahanwa mu bantu birateba bicika nk'itegeko, ariko ubu anegura ko hari ibitacibangwa. Ino nkuru y'uyu munsi ijanye n'imico kama twayiteguriwe na Norris Nduwimana.
Imiziro nk'ubumenyi n'ubuhinga kama mu kugorora abantu no gukomeza indero y'abana hibangwa gukinga ikibi mu kibano mu Burundi bwo hambere yagiye irahanahanwa hagati y'abantu, nk'uko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka gushikaho abakiri bato bahigira ubumenyi bwo gutsirika ibibi n'impanuka kuri bo. Umutohoje Felix Tunguhore yanonosuye iby'indimi zijanye no kubaho kw'abantu atababigiragije bigakunda ababwirizwa kubyemera uko
abana bakiri bato byo bita gutsirika afata urutoki rwo ruhererezi akagereka ku rundi agacashira ukuboko inyuma kandi akemera yuko ibyaza kukubwira aguhenze uza gucyo vyemera ugacyugenda ku bisindu ruguru ugafata ingata ukayizinga ugashyira ku gisindu hejuru ukubika kwibuye uti ndakuzingiye uti ntacuza kungira agacagenda akabona naco bamugize none ko si ukwemera ibyo yakoze akabona byagize ingaruka y'ibyo yifuza bigakunda none azoreka kubibwira abandi gute yuko ari byo.
Ibi rero koko byahavuye bifasha biboneka mu ndero y'abana icitwarikwa kikaba inyifata ibereye. Uwo muhinga abitangira akarorero
bati kirazira kwica umuserebanyi nyoko yocika amabere ego umwana wewe kugero rwo gutegera gwiwe arumva ko amabere yo hava ci none hakwa buri bere yonka ko canke muto yiwe yonka yopfuma ivyo bintu abireka.
Ariko rero mu gihe ca none ibintu bigenda bihinduka ibyo umwigisha wa za kaminuza negura
ati kirazira kuvuga so mu izina kirazira gufungura wasamye uganyaguza canke ntawinywa matahagaze ibyo byo uyu munsi mbonume ngo nivyo vyeze bakubwiye bati ni wicara urambye ubone kunywa amata hanyuma uhejeje uhaguruke. Ugaca bavuga bati amata rero ni ikintu cy'ikinyobwa gihambaye ubwa mbere bakica bakiziririza kuko bavuga bati ni ikinyobwa ubwa mbere gisaba isuku ryinshi amata kugira ngo aboneke utayanyoye ariho bariho bakiyakama barasaba bakabanza kuyaterera maze bamaze guterera bakashyira ngaho bisaba isuku ryinshi cyane.
None ibigoyagoya mu gihe cy'iterambere rya none bizogororwa gute? Felix Tunguhore
ntituzobimenya tutabicishije mu ndero. Igihugu giteza kwitaho kwigisha uwo muco. Uwo muco nawo ntidushobora kuwumenya ururimi rw'ikirundi rudatejwe imbere. Niho tumenyera umuco n'akaranga. Nta handi tuzobimenyera.
Ibyo yamara nabyo bishobora kuba indoto canke umugani hamwe bafata ingingo mu gihugu batovyumva muri iyo nzira. Ariho umuhinga asanzwe ari n'umurezi abona ko mu ndinganizo y'amashure hageze ko iby'imiziro yabo hambere bishirwa mu ntonde z'ivyigwa biyatangirwamo.
Arakoze mugenzi wacu Norris Nduwimana ku iyo nkuru ijanye n'imico kama yari yaduteguriye, ari nayo irangije amakuru twari twabateguriye ku gihe cy'isaha 12:40. Ndabashimira mwebwe mwese marume yateza abiri shimire na Matiyo wabona Yezu yamfashije muhinga bw'ivyuma. Haya makuru mwari kumwe arashikirizwa na Jotamira Tuzi. Mubandanye mugira umugoroba mwiza mwese murakoze.